mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro vyino mwanya.
Twihaye igihe kingana n'iminsi 21 kuko ubuhinga butwereka yuko igitungwa kiba cagaragaje koko ku rucanco rwafashe cyangwa rucyafashe.
Uyu numushikiranganje w'idukikije uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi Deogide Rurema asigura ko ingingo zafashwe inyuma yaho harakaranda gatereye ibitungwa bigizwe ahanini n'impene mu gihugu cy'u Burundi zigumyeho kugezaho ubushikiranganje buzomenya nimba incancu zatanzwe kuri ivyo bitungwa zarakoze. Turabigaruka ko handi hatome hagufi y'amaradiyo yanyu hagataho isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije. Ariko nabanza nkababwira kwitororokanizo ry'amakuru ya Korea y'Epfo Yonhap yatangaje ko abategetsi batatu bakomeye mu gisirikare cya Korea ya Ruguru basubirijwe n'abandi. Ayo makuru avuga ko iryo hinduka mu nzego za gisirikare ryakoze gisunze icuka ciza gisa nk'ikiriko kiragaruka hagati y'ico gihugu hamwe na Korea y'Epfo na Leta Zunze za Amerika. Iryo hinduka ryoba kandi rigamije gushira abasirikare ku murongo mu gihe ibiganiro vyo mu kwezi kwa gatandatu i Singapore hagati ya Perezida Kim Jong-un na Trump bishobora gushika ku gusambura ibirwanisho vya nucléaire vya Korea ya Ruguru. Ariko yandi makuru ku rundi ruhande ava mu iperereza asigura ko ivyo vyoba bikozwe kugira ngo bahindure uburongozi bwa gisirikare bisunze urunganwe rushasha. Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika cyare gitangaje ko cakoze igitero c'indege ya Leta Zunze za Amerika mu buraruko bwa Somalia ku munsi wa gatandatu kikica abarwanyi 27 ba Al-Shabab. Mu butumwa bugufi bwa Twitter ico gisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika cashishije kuri rubuga rwabo, ico gisirikare kivuga ko ico gitero cabereye hafi gisagara cha Bosaso muri Leta ya Puntland kandi cakozwe bafatikanije na Leta ya Somalia. Abategetsi igisirikare cha Amerika bavuga ko atabanyagihugu basize ubuzima muri ico gitero. Bashikiriza kandi ko Amerika izobandanya ikoresha ingingo zose zemewe kugira ngo ikingire abanyamerika kandi isambure abakora iterabwoba. Ikindi gitero c'indege za Amerika cahitanye abarwanyi 12 ba Al-Shabab ku munsi wa 4 mu manuko bwa Mogadisho. Igitero cyo ku munsi wa 6 cabaye nyuma yaho abarwanyi ba Al-Shabab bagabiye igitero ku kambi y'abasirikare ba leta muri ya Pont lande bavuga ko bishe abasirikare 5 bakomeretsa indwi kandi baronona n'ibikoresho by'igisirikare cha Somalia. Abicanyi hamwe n'abanyuruza abantu batumye igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugara mu kiringo c'umwaka ishamba cimeza Park ya Virunga. Ishamba cimeza rya Virunga muri Kongo ribamwo inguge, inzovu hamwe n'ibindi bikoko. Umuyobozi waryo Emmanuel Ladomerode yatangaje kuri no wa mbere ko akarere ka Virunga karangwamwo umutekano muke bigatuma iryo shamba ryugagwa kubaje kudatira idisho ibikoko birimwo mu gihe kanaka kugira ngo mu gihe kitashobora kumenyekana kugira ngo bagarukane umutekano. Ucungera iryo shamba umwe hamwe n'abakerarugendo babiri babongereza n'abashoferi babo baranyurujwe muri iryo shamba mu kwezi guheze. Abongereza hamwe n'umushoferi babo barekuwe inyuma y'iminsi ibiri. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya short waves 19, 22, 25 na 31 metero 41. Kwa twumva muri ijyani no mushobora kwifashisha ubuhinga bwa none mugashonda kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turi na live kuri Facebook ariyo VOA radio yacu.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikazi siyo sirikira himbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije u Burundi n'u Rwanda vyifatikanije rero n'amakungu mu kwihimbaza duhereye mu Rwanda mugenzi wacu Asumta Kabuye ni warikora kurikirana ibirori vy'uno munsi Asumta amahoro ngaho mu Rwanda
Amaro Diane
ibirori vy'uno munsi vyabereye he bikuru bikuru vyavuzwe n'ivyahe
Ubu ngubu muri aka kanya turi ku stade ya Kicukiro ni stade cyane cyane ikorerwamo n'ishuri rikuru ryo ku Kicukiro ishuri ryigisha ubumenyi ubwo rero barimo harimo kuvuga minisitiri w'ibidukikije ikibanzwe n'imikimaze iminsi kivugwa mu Rwanda ni uguca za plastike zikoreshwa rimwe zigahita zijugunywa ni ukuvuga imeya ya plastike utu ducupa dushyirwamo amazi ya masahani ya plastike akoreshwa agahita ajugunywa ibyo byose nibyo minisitiri arimo kuvuga ko bigomba kugenda bigabanywa burundu bagerageje kwerekana ikintu cyabisimbuza n'ubungubu abayobozi kugira ngo banywe amazi barimo kwifashisha ibirahuri n'abandi bantu bari hano bifashishije ya macupa manini bashyiraho amazi bakanywa ariko nta ducupa na tumwe turi hano kuri stade
baravuga ko ari politike izokoroha gushyira mu ngiro ga Asumta ni baravuga ko ari politiki izokoroha gushyira mu ngiro guca iyo ayo ma plastike yose haba ku mikenke canke haba kuri utwo ducupa bakoresha mu kunywa amazi canke tubarizwamo imitobe
yego ntabwo ari politiki yoroshye ariko baravuga bati mu Rwanda dufite aho tubihera kuko bigeze guca amashashi muri 2004 kugeza 2008 amashashi agacika burundu ubu muri rusange keretse umuntu waba afite ishashi mu rwego rwo kwihisha ariko ntabwo ushobora kujya ahantu ngo ugure ikintu bagupfunyikire mu ishashi bakavuga rero ko ibyo babonye ko amashashi yacitse burundu n'ibindi bishobora kuzagerwaho nubwo wenda atari mu uyu munsi cyangwa ejo ariko buhoro buhoro bizagenda bicika burundu
urakoze cyane gose Asumta Kabuye ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama amakuru yacu yo hanyuma urahize unatubwire n'ica abanyagihugu bibaza kuri iyo ngingo yo gucaza amacupa atandukanye ya plastike ubwire umunsi mwiza ukurikirana iyo nkuru Asumta Asumta akoregwe mu ngata na Ivariste nziko banyanka Ivariste ngaho Burundi naho byifashe gute
hano mu Burundi Diane ico no kumenyesha cambere nuko no munsi wahariwe munsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije nuko no munsi hano mu Burundi nta kintu na kimwe catunganijwe twabaye mu bushikiranganji ariko twabuze umuntu n'umwe agira icyo atubwiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji abo yaduhaye ngo tubabaze igituma no munsi utahimbajwe cyangwa batubwiye nibuzo himbazwa ryari twabatelefonye ku matelefoni yaduhaye twashoboye kubaronga uko byifashwe rero nuko bamwe mu mashirahamwe yigenga yishe gukingira ibidukikije bavuga yuko bitifashe neza
bitifashe neza ku akaruru batanga ni nk'akahe
akaruru gatangwa ka mbere gatangwa na arongoye ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije ahavuga cyane cyane ku kiyaga Tanganyika akavuga n'inzuzi zica ngaha mu gisagara cya Bujumbura zisesa muri icyo kiyaga ikintu cya mbere avuga ni uko amazi ya Tanganyika abarundi basanzwe banywa ku bice hafi birenga 90% uno munsi aguma yononekara akavuga nk'uducupa twa plastike dutabwa muri icyo kiyaga tumanukanwa n'inzuzi akavuga imicafu iva mu makaritsi atandukanye igenda yisuka mu kiyaga Tanganyika akavuga yuko amazi aterasa nabi mu minsi izaza w'ubukene bw'amazi yo kunywa ndetse ngo n'amafi agahona muri icyo kiyaga cya Tanganyika iki navuga ni ibijyanye no kubaka ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika aho rero bibonekeza yuko imetero zizaba 400 zivugwa n'itegeko rigenga amazi mu Burundi n'imetero 150 muri kino gihe zitubahirijwe akavuga ko abantu babandanya kubaka kandi hari inzego zijeje gutanga amatongo arizo nazo zindi zifisemo uruhare
urakoze cyane gose Evariste nziko banyanka urabandanya ukurikirana iyo nkuru ugerageze wongere urondere ubushikiranganje bwegwa n'ibidukikije ukomeze ubaze hama ni wagira icutora uraza kutubwira
murakoze namwe
ariko rero naho ubushikiranganje bw'ibidukikije mumva butatanze insiguro y'igituma uwo munsi mpuzamakungu utahimbajwe mu gihugu cy'u Burundi ubwo bushikiranganje busigaye bubarizwamo n'ivy'uburimyi n'ubworozi bwaremesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru bwisigura ku vyerekeye incanco zahawe ibitungwa bitandukanye aho bwavuze yuko kugira ngo ingingo zari zarafashwe kugira ngo hahashwe akaranda kafashwe impene zizovanwaho inyuma y'iminsi 21 Gide Deo Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje yavuze ko iyo minsi bayihaye kugira ngo barabe ku izo ncanco zafashwe kumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika I Bujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ico kiganiro
Icyo gikorwa cyarangiye kwa 29 ukwezi kwa gatanu mu ntara zigize igihugu cyo Burundi cyarangiye hamaze gucandagwa impene n'inama zingana n'imiliyoni 358,550 nkuko byemejwe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi umushikiranganje Deo Gide Rurema nahashima ingene cyo gikorwa cyagenze yemeza ko ingingo zafashwe zitarakugwaho kugira ko karanda nikabandanye karanda gato kubijanye n'uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa uyo mushikiranganje atanga iminsi 21 guhera ahubwo rucanco rwarangiriye gutangwa
iminsi 21 ari itegekanijwe kugira ngo igitungwa caronse urucanco kigaragaze ko gikomeye canke canduye ingwara y'akaranda Iyo minsi ikaba iharugwa uhereye ku munsi wa nyuma wo kuronkera ko urucanco kubyerekeye ibisekeza twafatiye ku igenekerezo rya 23 Gusama 2018 kuko ari wo munsi wa nyuma w'urucanco mu ntara ingwara yari yamaze kwibonekezamo ni intara ya Bubanza mu ntara za Makamba Bumonge Bujumbura na Meri incanco zakozwe ingwara itaribonekeze ingingo rero zo kubuza uruza n'uruzi w'impene n'intama zorangira ku igenekerezo rya 13 ruheshe 2018
nayo kubijanye no gusubira kwihereza inyama z'impene n'intama umushikiranganje Rurema avuga ko iyo ngingo izo kugwaho ari uko ubwo bushikiranganje buravye ingene incanco zakoze nuko atamugera wako karanda ukibonekeza mu gihugu
ibijanye no gucuruza za mushikake simpene cyangwa intama tukumizaho sanga ingwafashe kuko turashobora kubirekura ubu tugasanga bimwe navuga yuko mbega urucanco rwarakoze koko aha twihaye igihe kingana n'iminsi 21 kuko ubuhinga butwereka yuko igitungwa kiba cagaragaje koko ko urucanco rwafashe cyangwa rutafashe mu gihe rutoba wafashe neza mwabonye ko twagumijeho imiti y'incanco y'intega bizoza kugira ngo duce tugira icyo dukoze muri ako karere aha rero amabroshete y'inka y'ibindi bitungwa ntabujijwe
akaranda k'ibitungwa bito bito kibonekeje mu kwezi kwa 12 mwaka wa 2017 mu ntara zitatu zigize igihugu cyo Burundi arizo mwaro Gitega hamwe na Kirundo aho bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwemeje ko impene n'intama zababa 400 arizo zahitanywe n'ako karanda naho habashwe ingingo kugira ko karanda ni karanda gate ako karanda kavuye gatandukira n'izindi ntara nka Muramvya Karusi na Bubanza icyatumye no mu ntara ako karanda katabonetsemwo hafatwa ingingo zo kubuza uruja n'uruza rw'ibyo bitungwa no gufungura inyama z'ibitungwa bito bito I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Mevuga makambi impunzi zigera kuri 20 zo mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifungiye kuri station ya polisi yo mu Rusenda nyuma y'umukwabu gisirikare cha Kongo FRDC cyakoze cyo gushaka kurondera abantu badafise ibyangombwa bavuganye n'ijwi rya Amerika muri Kongo barabigaruka ko kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Jewe ndo muntu sanduye nkore hajya kumazi akazi ko kuroba nakazi ko debardere kubera imboga ngereze ko zirapfa begesha hakiri mu ijoro turagerageza tukazoge dufasha abarovyi gukura ibintu me twashimaze gushika haramwatanwe gufatwa zana makaranga muntu zana ibaranga n'umukongomani nibiki byinshi batubwira ko bari mu kazi kabo tutanga kubona abantu ko barafatwa bakubitwa bagiriki Yindi misi yose kuva twerishwa ngamwe hamwe nitsa gukora abantu tagukorera hajya nta ngora nizo zari bwabe hajya tuzibonye umunsi atubona bene wacu ariko barafatwa ba papa bande bariko barafatwa tamise ko barafatikwa tebwike ndusaba cyane cyane dusaba CNL niyo leta bakorana nabo ya Kongo ko twebwe tugombara abantu baje tukabona amyana yaje kuko twa tuzi ko inkambi na population yo ngaha mu Kibeme twadukorana kazi neza na kunyanyasa na kugiriki twese tubona uko twese turaba Afrika tufite ponoare twese imwe gusa
jewe nitwa ndumuvyeyo ngaha mu nkambi mbo nanje rendi mu bantu bafashwe umugabo wanje yafashwe yanyanyasizwe yafashwe kwitanganika ariko ndi amaisha bashaka gufata baramufunga bafashe mu gitondo bageze bariho bari bakigera bashaka barafata ngo bazana amakarata ngo baranga baranyanyasa babagira kubafunga mbo badusabye amahera nako turi turabarefije nta mahera ndushaho rwunda nama yatwo yakura badusabye amafaranga menshi umbo jana 200 jana 200 umuntu umwe
nige numva mugatu ndabambira ngo ninjani karanga mu navuga ati nanda ijana ndabafatira he ngo bagiye ngo imbogo ngo bani ngo bari baraka ndage ndi baraka namaguru tino ndabigenze gute yeze baramwe ngo gena njya kujya muti wo kumwembe ngo ni hari ngahe ku position ndageze ndashise umusudara nkankamira uri kujya ngo gukora iki tabona na kuraba ni bibi ndeke kuraba umuntu afunuwe nga ngo bona wakuhaye uruhushi tangira kunyanyasa tabuka none ngo watanye ngo karanga muntu abuka tinge karanga muntu yiwe ngiye kingo zani bihumbi 10 kibihumbi 10 tijana bihumbi 10 fisi kinana ni karanga muntu kuherezwa umuntu yafunzwe karanga muntu ni bihumbi 10 we ngo ni bihumbi 10 abuka tijana bihumbi 10 fisi akuma baratombwa ngo ati oya kinukuri nayo fisi nje ndicaye ngaho tina arambira umugabo wanje ko yaramaze kumbona ngo genda wicare hajya tagenda ndicara hajya cindagenda chanda kumangaho niho mbonye abacu baje bamaze gushika baravuga ngo tugende ku senere ngo tumagi tugende ku senere nkabona baratwandise ukaburiyo bihereye niyo bijana ku
bari rero aba impunzi z'abarundi zahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ingene bagenzi babo bafashwe n'igisirikare cha FRDC kubera ko batari bafise ibyangombwa duce tubandaniriza ku kiyago cy'abanyedini no musi mugenzi wacu Diane Ndonse aragaruka ku kibazo cyo kumenya nimba umwigeme ashitwaye inda mu buryo butemewe yaba afise ingorane cyangwa ibindi byose yoba yoroswa uburenganzira bwo kwikuramwo reka tumuhe ikaze abanze yakire abatumire bagiye gusangira ijambo
muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije
nanje amahoro y'Imana
ego turi kumwe kandi na Ntirampeba Esperance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria na mwebwe ndabaramukije
ndabaramukije
turi kumwe kandi n'umushingo wa manza Athanase Ntikazohera ndabaramukije na mwebwe Athanase
ndabaramukije nanje
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijyanye no gukorera imbanyi hano mu Burundi
murakoze cyane no kumijambo tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamwo no kuvuga muri Bujumbura Meri Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229 urumva ko ivyo bitigiri vyagiye biraduga cane
umushingwa manza Athanase namwe ivyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cane kuduha kano kanya amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha co gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko cyo cahakiri neza na neza ku gace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo cy'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'511 aho rero barahana hanyuma rero amategeko arategekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye uruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akawukoroza inda akemeza akamuhugwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinzi ko noba ndagetse ngaho
ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijyanye no gukorora imbanyi reka Pasteur Dividiri nawe Adrien agire icyo atubwiye
ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye kugira ngo dusangire kino kiyago icyambere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa munda kuvuga ngo igihe bijavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibilia za urijana 39 kuri 16 bavuga ngo nkiru rusoro kuvuga kantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe nduvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse ku isarare mu muntu nicyo gituma twebwe gukororinda ni icyaha Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twomenya nk'akarero kwa fisi yonda twe nawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwiye ati izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi ikimana izo mukoresha
ego ivyo ngira ngo naba barongoye ishiramo ry'abakenyezi umukenyezi Esperance nayo nyangira ntabihakana muvuga ku ikiga Esperance
twe twashaka yuko izo mbanyi zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariyo nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga n'urunturu debile rutagire epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amashoti atagire uko angana
tubaze umushingwa manza atanaze nawe atubwire ingena abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukororinda
murakoze amategeko yohinduka kujanye n'icyo gukororinda aba bana cyane cyane ndavuga abana ndakunda kuvugira abana b'imyaka 11 umwana adutaje kubanye na w'umwana atagira nawe n'icyo yo bafise afise agahuzu yamba uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza gasanga n'ivyo umushikiriza amazi agasanga n'ivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance faserukirishira mu ry'abakenyezi sinzi ko pastor Didiri nawe ariko avyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
naje se nibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pastor amateka kavuga mugabo uri kurumva nazo nivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni kwanyu
nyo kumijambo ni wanumva ari byiza ko dufise metri hano afite n'amategeko ariko mbazi ijambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sibyo
nta amategeko
umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari munda sumuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyira kwica uri munda n'abasomeye amajambo yo muri zaburi 139 bivuga ngo nkiru rusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wayishinze kandi umuntu aza ku isi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu wewe urafite warubatse nawe burya iyo nimba Imana yabahezeye mu karonko abana ADN y'ujya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo n'ukuvuga ngo ni Imana iyitanga n'ukuvuga ngo no muri ivyo vyaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo byose Imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta mwumve none uwo yabaye habaye ikizira ka muntu yagose ku mukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muco muci rubanza gwa gugupfa mbegu zicyazoba muri Canada hari ishyirahamwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari munda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baraye gukorera mwinda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hema age na 79 y'abagore bagiye gukoroza inda basha bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreye ishyiteko ngo abana bari munda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwica mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari ko bavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
no mwana umwana bamwishye bamukingiye gute
bavuga bati gukingira amagogwa aza kubona yo kuvuga izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gukira giteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni hari amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
Mwebwe namwe usukwicuko.
Yababagi. Mugaba ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi, hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti mu nda bamwe batwerekabo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa maomo bakakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti mu nda abo bose ni kubera iki nuko azikini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumvira
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko abwongera ngo bofashwa bagashigikirwa mu kurera umwana
mbega ntabakiriye mu ijambo
umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishite ko gica yoshayitegeko rikingira rikingira abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyoye abantu batamwica ba ni kubera iki bo kwicwa umwana ari muntu
Espansa vuga ko atari kwica amategeko ni kwica bakora imbanyi ga mushingwa manza
urakoze nagukorora imbanyi ntimuri ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
pastori nawe muri biya ni cyaha
ni
kwica mu mategeko ariko ntabwo ari cyaha
ari cyaha cyo kwica ni cyaha gukorora imbanyi
ni cyaha
ni cyaha giteka cyo namategeko
atari cyaha cyo kwica
si cyaha cyo kwica Hanyuma rero twebwe icyo turiko turumvikana ko na nyakubahwa pasiteri ariko avuga yuko none ngo baciriye urubanza umwana oya si urubanza babaciriye umwana gicyo ndiko ntiyumvira urumva niteko riracyari uko ntirahinduka ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafatiwe babona bafashwe ku nguvu kubera na leta irafise mu mugambi wayo wo kubyara
kurugero
irondoka rizanye n'amagara meza nishobora ho kuba irirondoka rizanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora kutwara inda abana batoyi bafashe ku ngufu cyangwa umuntu nawe ntiyafashe ku ngufu cyangwa byagenze kunuku nuku kandi ivyo byaha byakorewewe bitekanishwe n'amategeko bitabaye rero ikintu abantu batabanje koroherwa yahandi uzosanga babana babana nyine babana tumwe tubatora mu barabara babyara bakaca babata mu mazi minsi mu byumba
batware mu binogo abana babatayo
hajya rero hajya yaragerageje yari ndamuta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima woja kuraba nyina ubuzima bwe butegeza kuba bwarangiritse kubera yarabuze uburyo bwo kumukura
yaragerageje kubatahura uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo bana hamwe
n'ineza y'umubyeyi yego
neza yego dikarero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo mwe muravuga mutamategeko
ariko anyanyirwe yari akantu urazi abantu bagombye kuyoroherereza mu kurenga itegeko ry'Imana ibyo ngaha kwisasha kubyorosha mugabe inyuma rubanza nicyo gituma kwiyoroheza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworoherwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndaya vyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana je nicyo niyumvira uko buzima bwo kwisi bwo gufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nyine ibi bintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda n'icyamu rwose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva n'icyakiki
Je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor nawe akavuga ati gukorora inda ni icyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu two kigaruka ko tukagezo gitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe inyishu cyane nifuze ko tworangiza
Nuko rero urumva yuko ico kiyago cabo kidashoboye kuhera nkuko bari bavyifujije tuzobigaruka ko twumva ingene babandanye basigura ingene icaha kuri bo mu madini no mu mashengero co kwitwa kugira ngo abo bakobwa bavuga ko bariko barahohoterwa canke abaharanira mu mateka atandukanye bagire aho bahuriza no mu vyukwemera nunga hariho ncutse bakunze duce turabangirira ibiganiro vyo mu kirundi no mu kinyarwanda twa twafitiye muri kano kanya mwakoze kutwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira muze kuba hafi ya maradio yanyu muri isanga igece saa 12 hari makuru turiko tubategura zo ariko aravugwa mu Burundi igece saa 1:30 nahaza kwa ari makuru avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika muri ranigo Innocent Kimenyi yakoze muhinga bw'ivyuma niwe yegeranije amajwi afatikanije na ingenieur Linas Twemi na Jordan Nahazwe tukabifuriza kuranirwa mubanyi no muvyanyu mandanye mugira umusimiza.